François Habyarimana umushikiranganje ajeje indero n'inyigisho mu Burundi yabitangaje kuri uyu wa mbere ku mugoroba mu gihe yari kashikiriza ibyaranguwe n'umushikiranganje ramutswa muri aya mezi atatu ashize hari mu biriwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura imvo zibiri nyamukuru nizatanga kuba impamvu zatumye impunzi zihunga zitakiriho no kuba ubushikiranganje butoshobora gutanga ibibazo by'abanyeshure butigeze bukurikirana ku munsi uko bahabwa ubumenyi uko niko yabisiguriye amenyesha makuru
mu Burundi ivyari vyatumye abo bantu bahunga atabikihari ahubwo abo bana bahamagarirwa gutaha amashure bakayabandaniriza ngaha ubugira kabiri nuko kugira ngo uje kubaza abana bisabwa yuko ubushikiranganje buba bwakwirikiranye ku munsi kugira ngo burabe yuko iryo shure riba ririko ririgisha rikwirikije amategeko nushobora rero kubaza abana utazi ingene bize
ijyazo n'umushikiranganje Habyarimana ajyaguye nabi abavyeyi yo mu makambi y'impunzi uyu yavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu ikambi ya Nduta ari muri Tanzania asanga bisa no guhana abana bakazira abavyeyi babo bahunze igihugu kandi ataruhana rumwe babifisemo
byaratangaje cyane nibyo nkubu barafitanye ingorane ngira n'abavyeyi babo ariko abana nta ngorane bafise abana n'ab'igihugu n'abo Burundi nibyo ngira abavyeyi ko bahunze bafitanye ingorane n'ubwo butegetsi rero urumva abana bobo nta ngorane bafise bobo abana benshi banashaka baje bakiri bato baje bafise munsi y'imyaka 10 ariko bagomba gukora icyo kibazo rero mbona nibaza ko atacuca abacumuye kandi abana n'ab'igihugu sinibaza ko niyo batakora ikibazo niyo batiga neza byose ingorane zokora ku gihugu cyacu kudakunda igihugu niko agenda bibona
n'umwarimu ari muri imwe mu makambi yo muri Tanzania avuga ko byamutangaje cyane amenyesha ko n'ubundi ibibazo byahora biteba gutorwa bikanagira ingaruka nyinshi mbi kubarerwa
nk'umwarimu byarantangaje imvugo yose nashotse ndayitaho na kare abana twabigisha bakamara igihe kinini bari ngaho barindiye ikibazo bikatuma bamwe bihebura bakarongorwa kandi bakaja mu bijiji nyene kandi bakanapfungwa kubera baba barenze kandi bagiye kurondera ubuzima ariko rero iyo mvugo niyo ntatahuwe twabigisha n'ubundi ikibazo twahora tubona kiva muri leta ya Tanzania birantangaje ntabize ko hari intererano bashiramwo nk'igihugu nta nimvuga itatomoretse cyane
afata ingingo ya leta ya Burundi nko guhohotera abana akibaza kunyegeje icyifuzo cyo gucura impunzi ku nguvu
ibi byose naho biba ni ku nyungu za mareta umwana aguma ari umwana kandi ni w'igihugu ntiyoshobora kuba victime y'ingorane ziri hagati y'ababyeyi umwana kirazira kuba victime ubu muhohoteye mu ijambo rimwe ko yarinze abivuga uko nyamba hari imvugo hari abashiramo bo bikora hama abana bagakora ikibazo ingorane ziheze rero bakazota turajeheza tukabona twebwe nk'abari muko ari wa mugambi ugushaka guhungura impunzi ku nguvu barondere hasi no hejuru kugira ngo abantu baheze batahe abana bihebure urumva nta ejo haza hazoba hariyo
umwarimu n'umubyeyi ntibashimye ko amazina yabo amenyekana kubera imvugo z'umutekano ijwi rya Amerika ryanavuganye kandi na Leopold Sharangabo icegera c'umukuru nani sepe yaje vikar ruhani yagateka kimpunzi abazwa no kubona abategetsi bafatize ingingo barabaye impunzi muri rusangi kandi batigeze bakwayo mahirwe
tugatangazwa nuko abantu babategetsi bose batwara uyu munsi benshi bakuriye muri Tanzania abandi babayeyo bari bafiseyo abana ico gihe leta y'u Burundi yamye barungikira ibibazo bakabikora abana babo bakabikora mbere n'igihe bari ko baragwana niyo leta nyene abana babo ntabwo bigeze bagira ingorane kubera ko ababyeyi babo bari ntambara na leta bahagumye baronka ibibazo bya leta bivuye mu Burundi kubona abategetsi b'uyu munsi bategera biyumvira ko nabo bigeze gufashwa muri ubwo buryo ibibazo bya politike byagomba kuba biri hagati y'ababirimwo ariko abana bari victime y'ibyo bibazo
nabo nyene yibaza ko kinyegezwa nyamukuru aritahukanwa y'impunzi kugahato
ashobora kuba hari ibintu tubona bishobora kuba byegeje nyuma cyane cyane mu bijanye no kugerageza gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu babicishije muri bene izo ngingo zazo zarafatwa
bwana Habyarimana ajejwe ubushikiranganje bw'indero mu Burundi arafitiye inyishu
iyo hari ntambara na mezure zifatwa zibari zijanye n'intambara abo basigayo ni bake cyane ntawo guma mbere aza arakoresha uburyo bwo kubasanga Tanzania gutanga ico kibazo mugabo wo kumva ko ukwigumira muri Tanzania aca yiga program yo muri Tanzania azanye diplome yo muri Tanzania turayemera tukaca tumuhereza urupapuro bita equivalence
kuva mu mwaka wa 2015 leta ya Burundi ntirarunga ikibazo mu makambi y'impunzi ariko ntiyari bwatangaze ku mugaragaro ko itazongera kubikora kuva haduka injyane za mbere zatumye abarundi benshi bahunga mu rwimo rw'igihumbi 1972 leta ya Burundi yaguma irunga ikibazo mu makambi y'impunzi cyane cyane muri Tanzania yarabitora amazi ikabihereza ishyirahamwe ASR impunzi ku isi rigaca rikorana na leta ya Tanzania n'abarimo mu makambi mu gucungera ibyo bibazo ababikoze kugeza ubu ni bihumbi n'ibihumbi eroje urika neza ijwi rya Amerika.